mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze, muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi hano muri studio y'indwi. Muri kumwe na Joy Diana ni nahaje ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda mwiyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku batwumva muri mu Rwanda. Kwisi hose tui live kuri wezi tatu, akaburungu radio atrove wa akaburungu.com, adrese yacu ya Facebook, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Haraheze imyaka igera kuri 5 urudandazwa mu mabarabara agize igisagara cha Bujumbura mu Burundi rubujijwe. Abarukora bahamagarirwa kuja mashira hamwe n'amakoperative atandukanye bakadandariza hamwe. Abatandukanye mu bafaso ni badafise amikoro yo kuronka imitahe minini minini nkuko tubikesha bamwe mu bamenyesha makuru bagenzi bacu bakora mu Burundi. Bakomeje kumvikanisha ko bigoye gukorera hamwe atamitahe. Ibi rero vyatumye hari abapfasoni babandanya gukora urudandazwa ruto ruto rurimo gucuruza ahanini nk'ivyamwa, imboga, utuyoba n'utundi tuntu duto duto tudasaba umutahe munini. Umwe mu bamenyesha makuru tutavuze izina kumvo yadusiguriye kandi tugatahura yakoreye kuri iki kibazo mu Burundi yatubwiye ko akatari gake abapfasoni bakora ubwo bucuruzi bahohoterwa na polisi iyo ibasanze mu ibarabara. Akarero kahagufi katumye ijwi rya Amerika ritunganya iki kiganiro na kumupfasoni yabonetse ku mbuga ngurukana bumenyi mu ndwi iheze ajyamye hasi polisi n'abanyagihugu bamukikuje mu vyama vyiwe vyasanzajwe. Twarifuje kumenya imyidondoro y'uwo munyagihugu, turagendereza inyuma y'iminsi igera kuri 3 tuza kumenya ko yitwa Madame Genevieve Ntihabose. Yadukundiye turaza gusangira ikiyago atubwire ivyu rudandazwa rwiwe. Madame Genevieve ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga. Mu buhinga bw'ivyuma batubwiye ko Madame Genevieve atariko araboneka. Twarifuje gusangira ikiyago na Mustanteri wa Mukaza komuni barizamo icana iki kibazo ariwe Sindayihebura Renova yakurikiraniye hagufi idosiye ya Genevieve. Ariko naho kuva mu ndwi iheze yari yatwemereye ko tuza kuba turi kumwe ku munota wa nyuma. Yatubwiye ko afise inama tosiba utubazo twari twamuteguriye nkumbure tuzoturonkera uwundi mwanya. Twagerageje kandi kurondera abajeje igisagara cha Bujumbura nabo turabakena, aho mushikirangaje bwo gufatana mu nda nabo vyagenze uko nyene. Turisigwe rero nta ruhande rwa leta turi kumwe ngo ruze gutanga umuco ku kibazo n'ibibazo bitandukanye twari twabibateguriye. Ariko ari nk'amwe rwoboneka twiteze kubaha ijambo bakishura ibibazo vyacu n'ivyamwebwe mutwumva. Undi twatumiye muri Isanga y'uno munsi ngo dusangire ikiyago ni Madame Marie Gorette Ndacayisaba. Marie Gorette Ndacayisaba n'umuhuza bikorwa mwishira hamwe dushire hamwe rijeje guteza imbere agateka k'abakenyezi n'abigeme mu Burundi. Goreti mwiriwe gute ngahe Bujumbura? Goreti mwiriwe?
Mwiriwe neza.
Mwiriwe gute ngahe Bujumbura Gagore?
Mwiriwe neza.
Ego ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga.
Ego murakoze.
Ego Gorette, muri dushire hamwe akabazo k'abapfasoni badandaza mu mabarabara atandukanye haba i Bujumbura haba handi, murakaze?
Ego hari n'ibiganiro byinshi tumaze gutunganya dushaka ko nabo bogira icyo bavuze kandi twebwe twisunga ingingo ya 13.25 y'inama nkuru y'umutekano iraba abakenyezi iramurayizi hanyuma tugashaka hanini kuraba ngene agakeka k'abakenyezi gakingiwe ngene abakenyezi bagira uruhara haba mu by'ukwiteza imbere haba mu bya politike kongera tukanaraba mbere n'ingene imigambi politike bafite yo kwiteza imbere
iyo ngingo
ntumbero rero nabo muri iyo ntumbero nabo rero bafite ikibanza yuko kenshi na kenshi usanga bitaboroheye nyine bakora ibikorwa byabo
iyo ngingo ya 13.25 muri make iravuga ikiga madame Gorette
nirye nari ntanguye kuvuga ingingo yasizeho mu biyemejwe mu 2000 hanyuma no mu Burundi twatwe twagize mbere n'uruhara rukomeye cyane kuko ni mu gihe hari ibiganiro yarusha iramurazi ndimi abakenyezi bafite bibagoye hanyuma nyuma yaho twarashoboye by'ukuri kugira icyo dufashe kugira ngo no mu Burundi bakireho indinganizo yotuma dukurikira kugira ngo natwe iyo ngingo tuyishyire mu ngiro bafite rero indinganizo y'igihugu hakaba hari ishyirwa mu ngiro na leta ifashanije n'aba amashyirahamwe atandukanye n'amavuga Nations Unies n'abandi bafasha nk'amaonize international hariho ibikorwa byinshi rero dufite dukorana nibaza ko n'icyo kibazo gishobora kujya mu byo tuganira kigashobora kuronka umuti
ego murakoze cyane reka tubanze twakire rero madame Genevieve Ntihabose twari twabuze ku murongo wa telefone ariko turamuronse Genevieve ikaze ku ishuri rya Amerika Genevieve uratwumva
ndabumva neza birajwangarara
reka tugerageze ngira turaza kumvikana umeze gutega Genevieve Genevieve twakuronse duciye kubatandukanye inyuma yo kubona ifoto yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi ni ifoto ikwerekana uryamye hasi iruhande yawe hari police hari n'abanyagihugu uryamye mu vyamwa bisa n'amatunda iriya foto yafashwe ryari byagenze gute kugira ngo uryame hasi wari uryamye he uradushobora kudusigura uko byagenze
hajyane urabona ko hajya araho ndandarirya kandi urabona ko ngenda nabyo ibintu by'ibyamwa ajya yari amatunda n'amabungo bari bamenye hasi kuko ariko turarwanira igiseke amara yo kujya nyine kurwanira igiseke urabona nyine ko ariko byamura duko atari ubwa mbere cyangwa si ubwa kabiri biba kuko nibyo byiwabo nyine dusanzwe tubimenyereye mugabo rero ikintu cyatumye ngwa hasi ni uko yanteye umugere mu mutwe rero nteruka rero nkubise iyo mugere sinamenye kungene najyamye hasi mbona rero mukanya rero
bandanya
mbona rero mukanya ndiko ndabandanya ama mbona rero mukanya mbona njyamye hasi nyine yikangwe nyine ubwenge bugaruke aho bavuze kirekanera umuntu bagene kwa muganga bacha banyerura bangara mugasho ama ngiye mugasho genda babwira ati none kubera ikintu cy'amunterura munjara mugasho kaba kimudashaka kutwumviriza kugira mundi kintu soba dupfa n'uyu mupolisi acha avuga ngo nigikunda nguzi ngo muradi uko mu Rwanda rigahandwa atagira amategeko bavuga yuko mukurabize ko atagira amategeko mugabo ukuraba mukaregera kuko natwe turi turonderera imiryango n'uyu ariko aragira ibyo nawe nyine ariko arashaka kwimbabura iyo yokwaka mugabo rero ntihagire umuntu aba baduhundi tugakora tubona ko turi ko turakora kugira turabe ko bwocana kabiri bashi nibashyira kandi kunyumviriza bashyira mugasha mukanya basobanurira muri zone rehero nca ndagendayo ndararayo n'uwagiye kunkurayo imisantere niwanguyeyo basi nca bigenda uko ngenda ndataha
Mustanteri turiko turakumva Mustanteri yagukuyemo ni Renova twa yari yatwemere kuza mu kiganiro ariko yatubwiye ko ari mu nama ku munota wa nyuma uwo uvuga yagukubise umugere ni Indega Genevieve waramubonye
uwankubise
yego
genda mu rugini wahajanye ne nibabiri nibahajanye ne nibabiri basha bigira ingare shirirana nuje nitwa shirirana cyego
numu police
na bakori
hanyuma
bakanye babiri wabona bari hagaze ndambe yanyu
hanyuma uravuga Genevieve ati turahaja nubwo bitemewe n'amategeko baravuze ko hari ahantu bitemewe n'amategeko kuhakorera kuki none mubandanya mujayo
kubandanya tujyayo kubera tubona ko handi tahandi twoshora kugenda kubera nta handi gese togenda kuko hose haruduye na namwe twoshora kujya gukorera kubera naho tugiye gukorera hose ntibemera bashaka kutubwira ngo dutange amahera y'imboga ngo dutange ibihumbi ijana by'imboga natwe tugaca tubona umutahe wonyine dukoresha ni muto none ko cya tugenda kurondera handi twojya gukorera gute natwe tukagira n'imitahe kandi imitahe nayo nyine nibo nyine bayimaze burya hajya ntubone turahahombera turakubitwa twose hajyanye ntugire ngo ni bwa mbere bibaye niko byama byabaye iminsi yose
Genevieve unkundire gato nsabe Goretti abanze agume ku murongo Goretti turacari kumwe ariko turashaka ko Genevieve atubwira ubuzima bwiwe akatwindiza kuva kivyuka uko bigenda Genevieve wewe ukivyuka mu gitondo uravyuka ugafata utwo twamwa twawe ukagenda kudandaza tubwira umunsi wawe ingene ugenda Genevieve
umunsi ngenda kudandaza
tubwire umunsi wawe muri rusangi nk'umudandaza ko rudandaza ruto ruto uravyuka ufise abana bangahe ukabategura hanyuma bikagenda gute utubwire umunsi wawe kuvuka ivyuka gushika uryame
jewe no kuri ko jewe ihera ku barendi mashikana samu jewe ni cyose na mana byitekira mi cyose sa 10 iyo tugenduka tugenda kuri kotebe murabona ko tugenda mu ijoro kugira turabe yuko ibyashara twobironka nibyo cyane babihaye abandi uko ibyashara byacu bibarugura igitege murambya intwaro niyo bizanana ugaca tuwaye tukagenda hakiri kare tukarangura tugejeje kurangura rero mu masambiri tugaca twipasiga amataxi tugaca tugenda tukadandaza abana nabo jewe nsisekisa abana batanu nibo nsise kandi abana banjye barakuze nabo nyine ndabarereye mwako gaseke nyine ako gaseke nyine ubona batera umugere niko nyine ndabarereyemwo harimo abiga mu 11 hariho uwiga mu 8 hariho uwiga mu 9 nakanyuma fise kiga mu wa kane mu wa mbere numwe amaze gusohoka
abo bana
turi kumwe
abo bana urabireranye urafise umufasi umushinga ntahe canke
ego menda fise umushinga ntahe ndi nawe nyene umugabo wanje nawe nyene aragwaye yaramaze imisa agwaye igituntu mugabo yari ku miti kandi aragwaye ibintu by'amaguru ntagenda ku kazi nta na kimwe akora jewe nicari genda ababa bana nigenda bashyira kintu cyose urazi ikintu cyose cyo mu rugo kwishyura abana yabwe nyine murabizi kino i Rwanda bidondagura umugabo wanjye ubunye yarakugije ameza nari koranywe iyo miti igituntu kandi yarashandika agwaye n'amaguru amaguru ntagenda ashona ibirato n'umukorodoniyo yirwaye icenga ku mbuga ahanyene muri murambya no yirwa yicara ngo uwijana uwamajana abiri ku kirato uje gushereza ibijana amajana abiri basi yera ronka cyangwa umanyene tuniruka niruka kugira ngo abe kwa bana bo baho nawe nyene kandi nawe nyene nka bako nawe nyene yo baho ubuzima bwa ndusizikare cyane
hanyuma ga Genevieve agatahe watanguje kara kangahe umaze igihe kingana gute muri urwo rudandazwa rw'ivyamwa
yemwe urwo rudandazwa rw'ivyamwa narumaze imyaka 25 niruka buri nkuko nyene kandi ibyashara umutahe nakoresha nkoresha umutahe ibihumbi amajana abiri cyangwa amajana abiri n'itanu bivana no kungena ibyashara bigenda biraduga hari igihe biduga hari igihe bimanuka cyangwa bikaguma uko nyene kandi rero muri iyo mitahe yose nari nsise ubu nta na kimwe nsise kuko ubu nyene nageze mu bwodo bwo kuza ndagenda gusaba ideni kuri kotero ndagenda nsaba ideni bakandi ibyashara nkadandaza mbuke mu gatondo nkabasubiza kuko umutahe wararangiye nkaca ndabasubiza amahera yabo ngeje imana ndi bakabikora nka kujya nyine byagenze kujya ngo hari nkagira nk'abaririra nkagendagenda ndabariha make nk'igihumbi ku munsi cyangwa bibiri ku munsi kugera aho nzoheze igere nkasira kandi ku murongo niko mbaye
haheze igihe kingana gute ubikora usa nk'uwinyegeje kuko ndazi ko nk'imbere y'ibihumbi 2015 gato mwari mwemerewe kudandariza hajya mukahadandariza baba barengana n'imiduga bagahagarara bakabashorera wowe umaze igihe kingana gute uhangana na polisi kugira ngo ushobore kudandaza
jewe kuva ijya soko nibona kuva ijya soko isha jewe nari nakorera hajya nyine urabona hamwe rero isoko hajanye birukanye muri rogrenye urabona ko twebwe keshi kwera twari bantu batoba bato niko ntitwara ukikibanza harosha bimbere twebwe nyene tuguma tugwana hajya n'abapolisi twebwe ntisigeze turonka ibibanza icabironka bajya nyene bimbere twebwe batoba bato twitwaronse tuguma nyene twiruka mu ibarabara rogrenye yuguruye kujya tuguma twiruka kugera naho ubonye nyene kugene byagenze kujya baragenda kuri kotebu jewe mbere kubera kuruha ndagenda kuri kotebu nagiye nyene ndahamara ikintu cy'amezi ane mbona kumenga wapi biranse nubwa kandi gusubira muri byo nyene mvuga ati nta kundi reka ngende nimba badoda barafunga barekura imana yonyine niyijondokora ndasubira kandi gusubira muri bire namaze kuba nabi n'abana bagomba kwicwa n'inzara ndasubira kera muri bire nari nagiye kuri kotebu biranka basi cyanguma mbaranye rero ubwo buzima bw'uko baranse ibihumbi bibiri baranse ikijombo bakajya babuze nta kundi nabonyene barajojima ndimi.
Urakoze cyane Genevieve Ntihabose, ntuve ku murongo turagumana mu kiganiro. Genevieve turi kumwe na Madame Goretti, wewe ari mu ishyirahamwe dushyire hamwe rijeje guteza imbere agateka k'abapfasoni n'abigeme. Goretti, murumvise ubuzima Genevieve abayemwo, haraheze iminsi nuko nibuka neza ryari umukuru n'inama nshingamateka avuze ati urudandazwa icyo bita commerce ambulant ntiyemewe mu Burundi, igice Genevieve arimwo bagishira mu gice c'urudandazwa rutemewe n'amategeko mu gihugu c'u Burundi. Murahuriza hamwe na leta ko urudandazwa rukogwa nabo bapfasoni rutemewe n'amategeko, rubwirizwa kuja muri ico gisata c'urudandazwa rutemewe n'amategeko ga Goretti? Ego
ari uko ubwa mbere hoho ubwo rudandazwa rukogwa n'abakenyezi benshi bafise uburyo buke cyane baba mu makasi yo hirya cyane hariya uraruko bisagara bakagira ingendo ndende bakaranga utwo tuntu hamba bakagerageza kurondera ahantu bashobora kuronka ababagurira aho rabo ni mu gisagara. Ni ukuri ubabonye birababaje cyane kuko ubwa mbere badandaza utuntu duke tw'uburyo buke, hanyuma bakamara uwo munsi wose n'abana ku mugongo batembera hirya no hino, rimwe na rimwe bagenda binyegeza nyene kuko urumva ibyo bakora ntibyemewe. Ni ukuvuga n'ubuzima bubabaje cyane. Urumva urudandazwa rwemewe, icyo nicyo kintu cya mbere badasiguye. Urumva rero naho ushaka kugira igikorwa cyo kugira ngo ubegeranye ubaganirize umbure urabe ingene bokwicara hamwe bakorera uruhande rumwe, ntibishoboka, ntibirashoboka kuko wese avuga ati reka manze ndonkutu reka ngire gutya reka ngire gutya. Ni ukuri no kubakurikirana ntibyoroshe. Kandi rero navuga yuko mbere benshi usanga ari n'abavuye ruguru bakamanuka bakiri bato hama bagaca bakurira muri ubwo buzima. Ni ikibazo kiyaguye ajya tubona gusa abikoreye tujya tuntu mugabo, ni ikibazo kinininya cyane mu bijyanye no mu mibano, mu bijyanye n'ubutunzi, uburyo nyine leta yari ikwiye kukirara ikagifata mu ntoki hanyuma imvura ikaraba umuti utunganije neza bashobora guhereza abantu nk'abo.
Mbega Madame Gore, iyo bavuga ngo umuce w'abo bantu badandaza bari mu mabarabara uja mu mice y'abadandaza urudandazwa rutemewe n'amategeko, hariho ibwirizwa rihari rikavuga ngo Ibujumbura mu Burundi Gitega Ngozi kirazira kudandaza, itegeko riba rirenzwe ko niryahe? Hanyuma ababikora baraze mu mategeko?
Oya, nibaza yuko itegeko rijyanye n'ubudandaza ntibaza ko ndazi kuko urumva abadandaza abantu baba bazi, abantu baba banditse, hariho ishyirahamwe ribakira icyo bazokora bazokorera. Urumva abo mu ibarabara n'ukuri nta hariho ntanamwe byanditse bakora ibintu nyine bitazwi bidaciye mu mategeko. Kwa badandaza bose barafise n'igitabo cyerekana ko ari abadandaza, niko bimeze biratunganije. Ahubwo uwo vuga uti none abadashoboye kugira urwo rudandaza ikibanza cyabo nabo ni kihe ngo singirwa gute n'ibikorwa byabo gutunganirizwa gute bo kwigishwa gute bo niho navuze ko ari ikibazo cyagutse cyane rino urudandazwa rw'imeri itunganijwe n'amategeko abigenga icyo cyo ni kugifasha
hanyuma
kandi ubirabye sa
ego tsinda birabye
ubirabye ni kibazo cyo kirafata inkuru ya cyane n'ukuri ndabona yuko nta igisagara cy'ibujumbura abakibyoje bakwiye kwicara bakabahamagara kuko urumva bahaye ibibanza muri koti buninde basangayo ko bafite ka gatahe gatonga aho bagurirwa naho mu gisagara urumva hariho bakaganira bagasora umuti kugira bakore batekanye ikibanza cyemewe ahubwo twamenye ko aricyo gikorwa cyo kwihutirwa byashoboka mu gisagara cya Bujumbura bo bansibiye bakababwira ati ikibanza mwebwe cy'iwanjye ngiki n'umurenge ngaha mugabo ni ukuri mu gisagara bishoboka akaba ari abashinzwe sinzi nyine bazabitunganya kuko niho badandaza neza ikiri ni uko bajya mu mabarabara yose
hariho twagerageje kuronka uruhande rwa leta kandi abo muri leta nimba mutwumva n'ukuri twoshima ko dusangira ikiyago kugira ngo twumve ico mugona twumve ico mwibaza kuri kino kibazo twumve imigambi hari mufitiye abapfasoni hariho ibiganiro bitandukanye mu amuzi vyo biriko birabaga madame Gorette ku ruhande rwabo bapfasoni katuvuga bapfasoni no musitiri mu bapfasoni bakuru rudandaza rutandukanye mu mabarabara atandukanye ya Bujumbura n'inzego zitandukanye z'Bujumbura
eka nta biganiro nibaza biriho muri uyu mwanya mugabo ndazi yuko ushikira ngandi birera bateka kazina muntu burafise bahura abana bo mu ibarabara nibaza ko nibara kabo
Ego Genevieve turacari kumwe ku murongo wa telefone Genevieve
Eni Jean Claude
Hinge gato Jean Claude banzu tureke ugume ku murongo gato Genevieve turi kumwe ugume ku murongo Genevieve ntugende reka twakire Jean Claude ku murongo wa telefone ni umukunzi w'ijuru rya Amerika so tubazabaza Jean Claude uherereye he
Yango kimele muri saka muri Zambia.
Busaka Zambia haravugwa maki.
Ukuri haramahoro tumeze neza kavura karago saka bije je kireke katagwa tumeze neza nta kibazo.
Haravugwa urudandazwa nkugo ruvuga ibujumbura muri Zambia ga Jean Claude.
Ego ndanda dubara ukora vrema ukora gose ukora neza vrema. Kuma barabara nka yose yaba hagati mu gisagara yaba ari mu gisagara bezanga aho mbona zitwa bidana zitangaza kuma barabara
hanyuma abarukora bigenda gute bafatwa gute
abarukora ni kuri bafatwa neza barukora neza aranda mu gitondo mugoroba amasaha yose none ukeneye nimbukeneye itomate ukeneye iki byose biroga ku mwanya angora ni imwe bitera
nuko rero akabazo kawe twagutumiriye madame Genevieve nti habose wabonye kuri Facebook ifoto yiwe tugutumirira kandi na madame Goretti ari muri mwishira hamwe dushire hamwe akabazo kawe ucutumbereza nuko abaze muri aba bapfasoni babiri turi kumwe
akabazo kanje nuko abazangira nka bose ko ari babiri igiki baba bariko barakora kugira ngo abo bantu bakora urudandazwa rwo mu ibarabara bakingizwe nk'abandi nk'uko biri mu bindi bihugu bya Afurika byabaga mu kigi uko ariko bimeze ariko uko ndabibona ngaha abantu badandaza mu ibarabara mbere ni nabo benshi kandi barubahirizwa neza kuko burya umuntu ajya mu ibarabara kudandariza ku mubare w'ibarabara ko niwe mutaba afite n'abafite umutaba kuza gukota amazi kugira ngo andandarije muri ayo mazu cyangwa andandarije mu rugo murema wa butike yandi kubera umutaye muto ubwira agaburire abana agaburire umuryango aronke bamwe n'amahera yo kwishyura yo kurinda abana kwishyura ni nabyo bibafasha kuko ugira ngo abo bantu baronke ubwigenge bwo kudandaza mibara nkuko bikorwa ahandi.
Urakoze Jean
ukora kugira ngo
urakoze Jean Claude ngaho muri Lusaka Zambia. Ndahera kuri Madame Genevieve umvise akabazo ka Jean Claude avuze ngo mwokoriki, ariko wewe sindakubaze ngo mwokoriki, ahubwo muramaze kuvugana n'abajeje intwaro mukabatura ikibazo mufise, nimba mwarakibatuye babishoye gute, cagihe mwahura na Mustanteri umaze gukubitwa yakubwiye gute, hari kwakugwa iki kugira ngo iki kibazo canyu gikogwe, harice abajeje intwaro barababwiraga Geneve?
Twaraganiriye mwabona nyine twari twicaye turi kumwe hajya turaganira, ndababwira byose ingorane z'iwanjye zose, ndababwira n'ingorane duhora tugira hajya twese. Yavuze ko icyo kibazo bagiye kugikurikirana, bagiye kucicarira, bagomba kuraba ahantu badodushira, kubera ntituramenyerera hari aho badodushira, kuko batubwiye ntibakeneye abantu mu ibarabara, ntibakeneye abadandaza bayerereza utuntu mu ibarabara. Yatubwiye yuko rero ko icyo kibazo bagiye kucicarira, natwe ubu natwe turarindire nk'uko namwe muyimbiriye.
Ariko uratahura ko uri mu murwi w'abatemewe n'amategeko ga Genevieve? Uburundi buvuga ko batemewe n'amategeko, sinzi ngahanye no muri Amerika ari abatembereza ibintu rimwe na rimwe. Wowe uratahura ko uri muri uwo murwi w'abatemewe n'amategeko mu Burundi, ko rurudandazwa bavuga ko rutemewe n'amategeko?
None ko yavuze ngo ntiyemewe n'amategeko, jewe hajya niho nakuriye, niho nakoreye ibyanjye byose, ibinye byo kuvuga ngo ntibyemewe n'amategeko twebwe uko rugiye niko turukurikiza. None iyo byanse twebwe natwe tuvuga ati none nimba byanse bidakunda kuri ababona ko ikibazo cyacu cyabananiye ko bagishyira mu ngiro, tudandaga twita tuvuga ati Imana iduhaye turakora, Imana intube badufashe nta kundi, none tubwire gute? Kuko tubwira abantu twama tubabwira ati nimutuvugire murabo kumwe mwobigira, murabo kumwe mwotugarukira, kuko twe turagowe nta mitahe minini dufise, nta mitahe minini yo kujya gupanga dufise mu masoko, kubera ubunye amasoko yaruzuye, tugaca tubemera kwita kubera turabe ko abana borara bari.
Gugume ku murongo ntugende Genevieve, hama Madame Goretti ndaca isaba murumvise akabazo ka Jean Claude wo muri Lusaka Zambia. Ahanini nibaza ko yaragatumbereje kuri wewe kubera we Genevieve kiriko kirakogwa n'icokorwa, sinibaza ko ari byinshi abizi ko hokogwa iki kugira ngo kino kibazo gikemuke. Ni giki muriko murakora amashirahamwe atandukanye haranira agateka k'abapfasoni n'abigeme ga Madame Goretti?
Mu mwanya tumaye navuze yuko ari ikibazo kiyaguye, kubera ko ubwa mbere icyo dukora icya mbere ni kurambi n'abakenyezi bashobora ahanini gukora ibikorwa byo kwiteza imbere, kubafasha mbere bimwe na bimwe n'ukuronka imitahe. Ubwo mbere tugira n'Imana hariho n'ibanki iherutse kugura y'abakenyezi, impande y'izindi banki ntonto zimwe zitwa Microfinance zari zisanzwe zihari z'abakenyezi, numva novuga yuko ku rwego rumwe hariho uburyo buri ku buraboneka. Mugabo rero abakenyezi murazi ko nibo bakize, nibo benshi muri bo bakize, ibyo rero bigatuma bataronka umushahara ku kwezi nk'uko kw'abandi bashobora kugenda kwisabira akazi ni banki hama bagatanga kino kwita
ingwati
ibisabwa, bagashobora kuba bafise ingwati. None abandi nabo batari muri iyo migwi, ikibazo nyamukuru ni mbega bo bisa bigenda gute? Kubera ko mu gutangurira hasi bo bakeneye mbere make bashobora gufungura ku munsi ku munsi, kandi kenshi usanga abakenyezi nyine mbere bafite n'utwana twinshi, afite umuryango nyine ukiri muto ukeneye ibintu byinshi. Nicyo gituma ari ikibazo kenshi amashyirahamwe ngo twokora gutyo gusa, ahubwo harimo ibintu bibiri nyamukuru. Icya mbere, mbega nyine leta uko itunganya gute kugira ngo abantu bose bashobore kuronka amahirwe yo kugira ngo bashobore kuronka uburyo bwo kwiteza imbere, icyo ni cyo nyamukuru. Mbega kugira ngo bamenye ababikeneye gusumba n'abandi bogira iki? Kuko hariho nk'umugambi nzi witwa mera nk'abandi, numvise ko izo igihugu cyose baragenda bakarondera abantu bakinye gusumba abandi hanyuma bakabafasha mbega none nk'uwo mugambi ushobora gukorera gute cyane cyane nk'umuri w'abakinnyi tubona badandariza mu ibarabara urumva nk'iyo nigikorwa nininya cya leta mugabo amashyirahamwe natwe matuma mato twe duce dukora turabegeranya tukabigisha mugabo ntidushobora kubaha ibyo bakeneye byose kuko bakeneye byinshi byinshi byose byose nicyo gituma nanjye vrema noshima yuko ni kuri icyo kibazo cyofatwamo mu ntoki kuko barakeneye gukingirwa barakeneye gufungura barakeneye kudandaza mu mahoro mbega none bubaha ikibanza hehe basi bashobora guhuriramo kuko benshi badandaza ibyamwa badandaza imboga mbega hari ahantu tworonka babaha basi ikibanza kimwe bakareka kuma biruka bakadandaza umuntu akamenya ingene aho abasanga n'ingene abakurikirana
none ga madame
ibyo biganiro bibaye ibyo biganiro byaba ari byiza cyane turabishyigikira ijana ku ijana
Mbega gore icyahindutse imbere kuko imbere byara baradandaza mu Ujumbura ndahazi narahasumira na jewe ahatandukanye aho za Venue de la Mission ahatandukanye hose wasanga ibyamukasanga iki cyahindutse cyagiye kubihindura cyabaye icyahe ubwa mbere leta ntiyari izi ko binyuranije n'amategeko yagiye kubimenya mu nyuma ni igiki coba caratumye bihinduka bigahinduka novuga ngo ba nuko mpavansanga mvuzi bigahinduka abo vyega batarinze kujanwa muri ivyo biganire
ni yadako ahije isoki yiriye hari ibintu byinshi byahindutse mu buzima bw'abadandaza cyane cyane abakinyizi n'ubundi hari abari basanzwe badandaza mu isoko bafite hariho rero abacabaga inyuma y'isoko hirya no hino bakaguma uruhande rumwe icyo gihe baraguma uruhande rumwe mugabo akajya impande y'ahantu h'isoko cyangwa imbere y'amabutike ahantu haboneka mugabo baguma bagendagenda baragendagenda hirya no hino nk'aho hari ibibanza bidandarizwamo icyahindutse ni uko nyine ubona ko ari benshi mu barabara
Turafise na Elvis nshimira Imana kuri ndi murongo wa telefone Elvis wewe turumva atakihari Genevieve iyo umudandaza adandaza harimo bimwe asabwa hakabamwo gutanga amatagisi n'amakori ivyo mwebwe mudandariza hajya mu mabarabara atandukanye murabyubahiriza murabikora
oya kubwa na tike turi ha kane cyo twarababwiye ati batubeke duri he tike turi he iri kewe n'amategeko yose baranze turababwira ati reka bashyire nudemeri ibyo zirada kuturirisha amatike kugira tujye turariha amatike kora uramana ko turi benshi hajya tujye turariha amatike bwa mbere baritwaza ngo dufise umwanda dufise iki turavuga ati ko dufise umwanda reka bashi tujye turakubura ubu twari dusigaye dukubura tugakuba umugoroba tukagena tukarabiya tuyise mugabo twarababwiye baduha itike byaranse baranse kutwemerera n'ikintu na kimwe
Alo yego turakumva madame Gorette yarahejeje kubivuga mu kanya ati baragize imana hariho ama banke atandukanye banke y'abakenyezi heruka kuza hariho n'abahamagarira kuja mu makoperative atandukanye harimo ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura ayo mabanke yoyo iyo muyitoye bigenda gute kugira ngo twumve ko iyo mitahe muyironswa murabitura ngo muduhe umutahe mushoye kuronga ico mufatira ko mukuja kuri kote bucanke mukuja handi hemewe n'amategeko ayo mabanki murayitura ayo makoperative habuze iki kugira ngo muyajemo
amabanki ayo makoperative kuyinjiramo turafite twoshora kuyinjiramo mugabo n'amitaye dufite kandi aho dukorera ntaho dufite dukorera ngo hafatujya gutora amahera y'abandi ngo tujye kuyadandaza kandi buri umwanya baguma bayora baguma batwara kandi urabona keshi niyo badutwaye hariya turi ha 20 mu kugira ubyeyi none ayo mahera twahava tujya gutora hava tujyanira ingona ni kuri kotebo naho urabona ko huzuye tubabwiye ngo tujyeyo batubwira ngo ngo amahera y'imbuga ngo dutange 100,000 ariyo naho batanga 50,000 none wumva twacya tujyahe icyo gituma twemeye kuguma mu ibarabara imana yonyine yikorere
Goreti, ego, goreti negura kino kiganiro, hari ni kiganiro cari kigoye gutegura kuko urumva bamwe bavuga ibandi ugasanga hariho nibibazo bimwe bimwe umuntu adahuta abona vyihuse. Hariho nabazanye ikibazo cerekeye iyo mitahe barinda kusanga mu bank badana n'ikindi kintu kivuga bati wakigarutse ko ati hari hapfasoni badahembwa bataronka aho bafatira mugabara nagaruka bakavuga ati nabo bafise aho bafatira usanga nivyo barinda gutanga yabitongo yabiki byanditse kubagabo babo banki wagenda kuyitura ugasanga ni kibazo ivyo bibazo bitandukanye ama banki yoyo hari ico mwoba mu mubizi ko kugira ngo boroherezwe abapfasoni bato bato badafise ico bashingira ko mu gusaba ingurane zitandukanye
Hariho utubazo duke duke mu mwagarutse ko mu vyo muri ko muravuga turaca tutubaza Genevieve Mukanya ariko reka tubanze twakire Olivier ku yundi murongo wa telefone. Olivier ikaze ku juri ya America
murakoze kumpa umurongo
uherehega Olivier
yemwe ni ngamugira cyabujumbura
Bujumbura haravugwa make
Ego hari abatumire babiri wa mbere ni Madame Genevieve wabonye kuri ku ifoto iri kuri Facebook wa kabiri nawe ni Madame Goretti we ari muri dushire hamwe akabazo kawe n'ugatumbereje ko
akabazo kanje kajanye no mvuga no gushaka guterera gatoyi tubirabye mbere na meme dare te developer no muri kubiteye imbere n'izo zaburaya umuntu wese noze ni commerce ambira hana hamutanga yemerewe ati kubera iki kubera leta nayo nyene yatutse ibintu biri kirahomba kubera iyo umuntu adafite ikibanza ngo basi ngo atange ikore muri leta aba ari karahomba bitigura ko na bijya bintu by'ibifungurwa abajya abantu badandaza jye nkorera ngaha nyene impande yabo muri ziri barafite hari abidandaza bafite ibibanza nabajya abidandaza badafite ibibanza urumva no kuvuga bobo bajya abidandaza bafite ibibanza basa amahera batanga muri leta keza twa muri meri keza twa muri obe kuvuga ari uwo muntu aba akakora commerce ambila ata mahera afite atanga atakora bamutoza burya bari kaniga umwe w'ikibanza navyo mukuru w'igihugu nyakuba nyine cyo bari mukuru w'igihugu yavuze ati nimushinga amakoperative cyo mbona mbaje abantu hajyana bakorera bofata basi bakajya muri koperative mbere bagacha baca ona no ni soka y'inshaka bara ariko ni soko bakiri banza bagaciri banza mwese akamwa akabanza kiwe akamwa banza kiwe ariko leta ikazovuga ati cyanye ubera bado tere date dimwa tudoza kumenya ati koperative ni nini yaba abantu badandaza muri ville kuri kone ya tubaye kumahera y'ukwezi bayari
Olivier Genevieve yatubwiye ati twaragerageje batubwiye ngo amasoko yaruzuye turasaba ko dutanga amatagisi bakatwima ntingenda muguhe akwishura ariko Florentine Nkundire muri Canada turagufise ku murongo wa telefone ntugende cha tukwakira inyuma ya Olivier Genevieve urahari Genevieve Wumvise Olivier nawe nyene ngo akorera mu micungararo ariko aravuga ati ivyo wavuze ni nkaho atemeranya navyo ko hariho ahuzuye nuko mudatanga amatagisi sinzi ko ari cufise umwishura Olivier ahejeje kuvuga yuko nawe nyene akorera mu micungararo yaho atari ko mwebwe mukora urudandaza rutemewe n'amategeko kandi mwari mutegereje kugenda ku masoko atandukanye ahemewe nko kuri za Kotebu wo wavuze ko huzuye ariko we asa nkaho umenga ntimwemeranya cyane
cyabwa kuri Kote yagomba nikora tutumvikana ku murongo gembo rumenga bya paranga ni ngako kuri telefoni wanjye
je ndakumva Olivier urumva Genevieve numva Olivier ariko turumvikana ibyo ari byo byose Olivier ariko aravuga yuko mwari mukwiye kuja amasoko mbwa wacishuye uravuga ko huzuye atabibanza mwaronse reka twakire Florentine muri Canada
sinzi ko mu munsi akanya gatoyi
ego unyarutse ariko
ego ndego kero zina no goma ko kwaba yaruzuye lewo tutavuga ati dufiga ibintu tuvuga ko byera kandi byirabura mu bisanzwe turaze nk'isoko ya Jabe hafi imbere ya yaduherereye ndoko ya tabene mutuvugana ari ibanza byinshi kandi nta nuze nyina n'ubutwara na musanteri wa komine ngaha mukaza yarababwiye ati muze ndabatirwe mu masoko mudandarije mu masoko ibanza birahari mugaba ariko pari kontre bobo bavuze ko ari byumvikane ahubwo niyo kwihutira gufata desijo cyangwa kudavuga ngo haruzuye nibakore bakore inama mbumbize byo musanteri wa mukaza ariko arababwira hanyuma byose bizogenda neza
urakoze Olivier ugira umunsi mwiza Ego. Genevieve kweri kimutaja kudandariza mwijabi naho haruzuye.
Oya, hatanze cyara kujya kugenda mu kudandariza mu ahandi. Kwera hajanye naho tuadandarije tubukishwa cyara kwacu suke yiturara duheze. Kugira ngo ibadutwara abapolisi kuraro iracyo yabana. Mugabo ahandi naho sisanga bidanaje iminsi itatu iminsi ine kandi uziko dutunze umuryango duba mu mazi yo gupanga twose duhabwa tuyakurahe
urakoze
nyine nababwiye ubuzima bwe wanjye kumwe n'umugabo wanjye amerewe no haba ndayakurahe
turabise Florentine nawe turi kumwe ku wundi murongo wa telefone guma ku murongo Genevieve Florentine uratwumva
ndabumva neza njyewe ndi umunyarwanda kazi wavukiye Zaire birere goma basubira ntabwo bishoboka ko abantu bamwe aribo bariha imisoro yo kubaka igihugu cyaba igihugu cy'u Burundi cyangwa igihugu cy'u Rwanda no kuvuga ngo buri wese niba agurishije aragombe reka njye mbaramo n'akarundi gakenzi aragombe atange imisoro y'igihugu urumva niyo watanga amafaranga y'u Burundi 10% lakini nta kuntu wowe ushobora gucuruza ku ruhande ukagenda ukunguka wenda kurusha nayo umuntu ufite iduka aho adandaza mu kirundi ni ukudandaza aho ariho iri imisoro hanyuma wowe ugatahukana inyungu nyinshi wa wundi akaba ari imisoro wenyine ikindi nabonye kuri iriya foto bigaragara ko bishobora kuba ari nk'umukino teatre tiera ntabwo navuga ngo ndadandaza ku muhanda
Florentine unkundire hari hamajambo ntemera muri kino kiganiro kuvuga ko ari théâtre yatubwiye uko yabibayemo mustanteri wa mukaza yavuze uko yabibonye kuvuga ko ari théâtre yakinywe ndumva nabasha kubandanya ndaguha ijambo yo kugira ama accusation icyo twita accusation gratuite
na accusation shiramo ntabwo ndi umuntu mubi
yavuze
n'abanyarwanda ni wene wacu
turi kumwe na madame Geneviève yaduhaye ubuhamya bwiwe bw'ivyo yabayemwo ubwiwe bwite kuza kuvuga ko ari umukino yakize yakinye ntitu yibasha
oya arakini ikibazo kirimo itangombwa message nyayo nshaka gutanga nuko hagomba kuba order abari abapolisi nabonye kuri iriya foto ntabwo nabonye bahohotera umuntu no kuvuga ngo barubahiriza amategeko ya leta y'u Burundi
ariko we yavuze ko bamuhohoteye abifitiye n'ubuhamya baramwakiriye abatandukanye harimo n'abategetsi mu Burundi urakoze Florentine muri Canada urakoze muri Canada ugira umunsi
mwiza
urakoze Florentine ugira umunsi mwiza sinifuza ko twoja mu mpari zitandukanye Geneviève avuga ivyamushikiye abivuga nk'uwabibayemwo kumuvuguruza mu vyo yabayemwo wenyene yemereye abatari bahari reka dutanga ivyiyumviro hamatsobandanye ikiganiro Geneviève hanyuma rero kutubazo dutandukanye twa Madame Goretti abajije ati kuja mu makoperative nayo mukaja mugakorera hamwe mukaja hamwe nk'abapfasoni mwamara kuja hamwe mukavuga tuti twebwe turishize hamwe reka turondere udufasha ho habuze iki kugira ngo mubanze muje hamwe hama murondere ubwo bufasha ga Geneviève nariko ndabaza nti Madame Goretti yari yabajije igituma mutoja hamwe mu mashira hamwe mukabanza mukaja hamwe ubganyu hama ingene mufashwa mukabirondera muri hamwe ataragasakisake
yana kibazo je nange narondera uwo mfasha nyene kugira turondere nyene turabuka nyene tukorera abana nange nabarondera sinamenya niyo ndabaronderera ahubwo ampa inomero yiyo bitadobona na mase mu yandi nibyo byari byiza
Goretti abo bafasoni barazi abo bitura ahatandukanye mu mashira hamwe barazi ngene bagira imigambi hari amahimiriza atandukanye mu bagirira nk'amashira hamwe bitaho kugira ngo bamenye ati ugize kibazo tumbera ofisi umugambi jahariye ivyo murabikoraga gore
rego cyane ndafite umugambi nyene wo kurunde abo badandariza aho mwibarabara urumva barahinduka kubera iri kubiradandaza hinduka kugira ingorane z'umwe wese ugira ngo abo muhuyinzwe nibo muzohura mu yindi kenshi usanga ari abantu badafagika ariko rero hariho amashyirahamwe menshi ni ukuri abikora kuko niyo bafite ibibazo barahashika bakabitura ahubwo bavuga bati reka dutangure twebwe tuje hamwe tugira iryo shyirahamwe tugira iyo koperative y'abakenyezi atandaza ibyamwa n'imboga ubu cyitwa ko arabo mu ibarabara kuko bageza no kuganira nabo n'abageze intwaro mu gisagara baba ari hamwe nibyo twiza bashyikirije ibibazo neza mbere banarondeye n'abaserukira rero badakora n'ibyo biba bitunganye aya handi umwe wese agenda agiye yiserukira undi agira iki byose abigorana ni korosha rero icyo gikorwa kugira ngo batangure baganira ari abantu bari hamwe basimpumbere imwe kuko ntibasimpumbere yo kuza kugorana mu gisagara mugabo bashaka kwiyungunganya bakoreshe uburyo buke bafite kugira ngo bashobore kuronka ingene babaho ubu rero nibareka bace baronka umuntu abakira ababwira ati ibintu bimeze gutya na gutya na gutya na gutya hama nababwira ati ibinyine natwe tubona bimera gutya kugira ngo tumererwe neza kuko natwe twakeneye kwiteza imbere mudufashe hari ikiganiro nyacyo hama ishyirwa mu ngiro ry'ibyo bazaba bashyize ko ibyo bikora nk'umugwi n'ishyirahamwe cyangwa nk'agakoperative numva umenga abo baba bagiye neza yego
arabagije ati
amashyirahamwe afasha ni ukuri arahari aho nta kibazo gihari
yego Genevieve arabavuze arasabye akanimero kanyu ariko murangire nkumbure ahari ibiro byanyu ari nkamwe mu bamufise igisata cita abafasoni nkawe kugira ngo azobatumbere mu gihe cyo mumufashije
arashaka haje imbere ya INSS atosha abona handitse ishyirahamwe dushyire hamwe yego
Genevieve yego Genevieve wumvise ahuzo kwitura dushyire hamwe Genevieve
rekomenda bumva
wumvise ahuzo aharishira hamwe dushire hamwe ushora kuja kugira ngo ubature ivyo bibazo vyawe
ego
reka twakire Serge nawe gasongo kwindi murongo wa telefone Serge ikaze ku juri ya America
ego murakoze
uhererehe ga Serge
ndabumva neza
utwakuyurihe
ni muri Kenya
havugwa make
muri Kenya havugwa mahoro n'akavura kabonetse n'uko bituma njyana ibirere bitari kugenda neza
ivy'urudandazwa rwo mwibarabara ngaho muri Kenya ndazi ko hoho bigwiriye abarukora bafatwa gute mu mabarabara atandukanye
kuje tubona ngaho muri Kenya kabisa dandazwa rwagwiriye kandi mu ntara nka zose abacuruza ndabona abidegenje kabisa baracuruza kira kintu ndetse icyo umuntu ashaka cyose aragikora gusa ntabwira ngo de naho nyine uhuye n'umupolisi nyine muravugana bivanye gusa n'ibyo ufite mugabo nta muntu kabisa bafata nari kintu hadandaje banga umuntu gusa yoba ari kugomba gukora nabi gusa
hanyuma rero akabazo kawe haba kuri Genevieve canke kuri Gorete
bo nayo ntange ikiganiro ndagitangiriye hagati gusa nari nasomye ukuntu kandi magnifi numvise n'amakuru mutanga ndumva ko mu Burundi ubu abakuru b'urudandazwa rwo mu ibarabara batorohewe kama rero navuga nti none boba barenga amategeko baba barenga imbibi zemejwe cyane hari ahantu igipolisi cyaba cyarashyize ibaryo ariko kitarekuye ko bahadandariye nicyo nagomba kubanza kumenya
ntabo muri leta turi kumwe ariko sinzi ko madame Goreta ashobora kudufasha kwishyura ku kabazo gore hariho aho byemewe niho bitemewe ni kuko umuntu ava yibaza ati ayo mabarabara nk'umuntu ariko aradandaza hagati mwirohero za butu kuri bututsi undi akemera kudandaniza mu kabondo undi akaja mwijabe azara tembereza amavuka n'ibiki abo bo biremewe ni hehe tuvuga ko urudandazwa rwemeye ni hehe tuvuga ko urudandazwa rutemeye
ikirazo cyo nanira kwishyura kuko twese tuzi yuko turamenyereye dusanga amasoko yego mugabo urabona abantu baratembera usanga mu makaritsiye yose ariko baragurisha ibirato impuzu ifi ibiki utuntu n'utundi urumva ko ni kuri hari hageze yuko abantu nyine bamenye ko ibyemewe ngaha kandi ko iriya bikenewe ngaho nabyo nzi n'ukuri badakeneye iryo tegeko ndarikomye
Yego. Ntacho tuzogerageza turondere turi sigura twabuze uruhande rwa leta iyo tuza kurubona hari ibazo bitandukanye twari kubaza harimo nk'ico ni hehe umuntu ategeza kujana masoko gusa barya basanga abandi mu mihana itandukanye babashiriye two bagura nabo bari mu gisata cy'abatemewe canke baremewe ariko leta niya dukundira tuzongera tubatumire hama twishuye kuri ivyo bibazo bitandukanye turiko dusanga abasozera kino kiganiro cuno munsi mumvise cari gishimikiye ahanini ku rudandazwa rutoroshe kwa fasoni bafise imitahe mito mito mu gihugu c'u Burundi imbere yo gusezerana Goreti akajambo kanyu kanyuma igikwiye gukogwa ku mpande zose baba badandaza baba mashira hamwe baba leta eka ndetse n'abajeje gucungera umutekano mu bisagara bitandukanye bigize u Burundi
ego no vuga yuko twese twabona ko abo bantu bakwiye kubahirizwa ibikorwa bari kubarakora mbere twese tugahamagarirwa umwe wese muco ashoboye mucajejwe kubikora by'ukuri kugira ngo nabo nyine baronke amahirwe bikubaho kuko bagwanira kubaho nta kindi bose bashaka kubaho neza kuhande kwa mashira hamwe ndabonye ko twashobora gusubira ku byuka tukongera tukabashyigikira mu byo dushoboye ni kuvuga kubavugira kubafasha kujya hamwe kubereka aho bashobora kuronka akarusho no kubakurikirana ku buryo tubona ko ari abantu ko nabo nyine bafise iteka kuko birakenewe cyane icyo twosaba kindi ni uko ni kuri ko bo kubahiriza bagasingizwa yego birashobora kandi birashoboka n'abantu nk'abandi yego hanyuma abo ku ruhande rwabo icyo nibaza yuko ari kwicara hamwe bagasubira bakitunganya nabo yego kuko ni bakeneye ko bumvirizwa ni bicare rero hanyuma bashyire hamwe ibyiyumviye hanyuma batodore kubajeje intwaro mu gisagara nababazi hama nabo babishyure twoshima cyane yuko ni ukuri ako kamo n'intwaro yoshika aho bari akababwira bukeye ati turabatumiye mu kiganiro ngaha ani tuvugane sagara kiheko kimere neza hanyuma n'abakinyezi nabo nyine batunganirize
ego hanyuma madame Genevieve ntihabose nawe ku ruhande rwawe ho kugwa iki hakwiye gukogwa iki haba kuri mwebwe haba kuri leta icu saba ni cyane
yeke no saba ko duhava umutekano kwiye kandi bakaturondera naho bo dushira wera urabana ko hajya dukorera turimo dukora imitima itari mu nda bakara abantu bo dushyira basi tukavuga ku matuda turarihitike tukariha leta nk'uko nyine urabona ntawo ukorera mu kibanza utari buri hehe n'ikintu na kimwe tukaraba ku mwene twokora kugira twiteje imbere niyo mitahe muyiduhaye kugira turonke ku mwene tuzoyariha ntitubone buri umwanya baguma batwara buri umwanya baguma batwara kuko nitwo cyaturo nk'aho ayo turiha mugaye icyo nosaba nubona ko boduha aho dukorera bakaduha n'umutekano ukwiye hama tukabandanya twiyungunganya mu buzima no mu iterambere
hanyuma bagenzi bawe nawe mukorana urudandaza ukabasaba iki
n'abadandaza dukorana nabo nyine ndazi ibyo ndiko ndavuga nabo nyine ndazi ko bari inyuma yanjye ibyo ndiko ndavuga kuko sindabasiga inyuma kuko turi kumwe tuvugira hamwe sindabasiga kuko turi kumwe
ego nuko rero madame Genevieve ntihabose tugushimire kuri kano kanya wahaye ijwi ry'Amerika tukibutsa ko ari wowe wabonetse ku foto iri ku mbuga ngurukana bumenyi uryamye hasi inyuma yaho wemereje ko polisi yaguhohoteye uri kukorera ubudandaji bwawe mu gisagara cha Bujumbura udandaza utwamwa urakoze madame Genevieve kuri kano kanya uduhaye ejo nitwasura kurondera uzotwita
dovita bamugabe je nzogenda kuraba ko noronka karasiyo kabara kandi ko je ndoboneka sinzi no kuri kwera nayo ko ndavuga ati
urakoze cyane Genevieve Ronderuronka mwakoze cyane gose namwebwe madame Goretti Maria ndacayisaba muri muhuza bikorwa mu ishamwe dushire hamwe rijeje guteza imbere agateka k'abakenyezi nabigeme mu Burundi ejo namwe nitwa bitura muzo twitafa
ego
wakoze Genevieve Goretti namwe mwakoze
Ego
abandi dushimiye ni mwebwe mwari ko muratwumviriza muhinga bw'ivyuma twari kumwe na Dieu Donné Cubahiro bena ingenieur bafatikanije kugira ngo amajwi abashikiraho mwari muri mwakenuye dia bakenuye dia ni nahazwe nijo nabategure nongera ndabashikiriza muri sanga y'uno munsi mubandanye kuranirwa mu banyu no mu vyanyu nahutaha